murumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyote zacu mwirewe neza ne Eugenie Mukankusi wongiye kubasuhuza ikaze makuru yacu yo muri uyu mwanya. Murayakurikira kuri internet kuri www.radio.tv.com ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Rwanda imvura nyinshi cyane yahitanye abantu hafi 130 mu bice bitandukanye by'igihugu.
Twari turi mu nzu twumva barasakuje byaringa saa 11 za mu gitondo. Basakuje rero turabyuka. Tugeze hanze dusanga ahantu huzuye, nakindi twakoze twakuyemo abana dereva nabakuyemo bambaye ubusa, nta kindi kintu nakuye. Dore nibi nambaye nta kindi kintu n'amafaranga nacuruzishaga yose yagi.
Abo ni umwe mu baturage karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi yose, turajya kureba uko byifashe mu Burundi no mu Rwanda. Naho u Burusiya burarega Ukraine ko yagerageje kwivugana na Perezida Vladimir Putin. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye urasaba umutekano w'imfashanyo z'abaturage bazikeneye cyane muri Sudani. Ibindi kuri iyi nkuru na Fidenio Ngabo.
Martin Griffiths, umutegetsi akomeye ajejwe ibikorwa vyo gutabara mu ishyirahamwe ONU, yatangaje ko ategerezwa guhumurizwa n'impande zigwana muri Sudani ko ziyemeje gukingira imfashanyo zigenewe abanyagihugu. Yabwiye abamenyesha makuru ari muri Sudani akoresheje video ko bakeneye kumvikana n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru kandi bikaba ku mugaragaro. Griffiths yashitse mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatatu mu gisagara kirimwo ikivuko ca Port Sudan kiri ku ibahari ritukura mu gikorwa cihutirwa cyo gutora uburyo bwo gushikana ifashanyo ku Banyasudani miliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'ingwano yadutse haize hafi indwi zibiri. Uyu mutegetsi wa ONU yatangaje ko bahawe amakuru na PAM ko amakamyo atandatu yarajanye ifashanyo mu ntara ya Darfur yo mu burengero yasahuwe ku munsi wa gatatu igihe zari mu nzira. Byabaye naho abazitanga bari bahumurijwe ku bijanye n'umutekano. Griffiths yatangaje ko bari bafise imigambi yo gutanga ifashanyo zigenewe ku banyagihugu basinzikaye muri iki gihe muri Sudani. Ibyatangajwe na Griffiths bibaye umunsi umwe nyuma yuko Sudani yo mu manuko itangaje ko impande zitana mu mitwe muri Sudani zumvikanye mu bisanzwe ku gahengwe k'iminsi ndwi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique bumvikanye ku masezerano agamije kugabanya abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira z'amagendo. Diane Ninahazwe yateguriye inkuru.
Amasezerano mashasha hagati ya Amerika na Mexique akumira abinjira ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira z'ibinywabi, akugurura imiryango abimukira bageramiwe kurusha abandi mu bisata bitandukanye. Muri ayo masezerano, Amerika yemeye kuzokwakira abimukira bakeneye ubutabazi bava mu bihugu vya Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela. Mexique nayo yemeye kuzokwakira abimukira bava muri ivyo bihugu bine bakaza ku butaka bwa Amerika baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Amerika yemeye kandi kuzokwakira abagera ku 100,000 bava muri El Salvador, Guatemala na Honduras. Aba 100,000 n'abazoza basanga imiryango yabo yari imaze igihe yarinjiye muri Amerika. Amasezerano mashasha hagati ya Amerika na Mexique aje imbere y'iminsi mike isigaye kugira ngo Amerika ivaneho ingingo yari yarafashe zo gukumirikiza ca COVID-19. Izo ngingo zizovanwaho igenekerezo rya 11 huku kwezi kwa gatanu zari zarafashije kugabanya umurindi w'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye ku mupaka wa Mexique. Amerika igahera ha mu gukeka ko izo ngingo zihavuye abimukira baca ku mupaka wa Mexique bazoca biyongera.
Diane, ugume hafi utubwire ni inkuru y'u Burusiya bwatangaje ko bwaburijemo igitero cya Ukraine cyari kigamije kwica Perezida Vladimir Putin.
Uburusiya buvuga ko Ukraine yateye umuhana wa Perezida wabwo Vladimir Putin ikoresheje indege zibiri z'intambara zitagira umudereva drone. Umutegetsi mu biro vya president wa Ukraine yateye ivyatsi ibi vyagirije yisi vyiremenanya ry'Uburusiya, yongera yumvikanisha ko Uburusiya buri ko burondera inyenda muvano yo gukora yandi mahano muri Ukraine. Uburusiya nta makuru menshi ya kamere ka drone za Ukraine ziba zateye umuhana wa president Vladimir Putin bwatanze. Mu itangazo bwasohoye bwagize buti abasirikare bacu bakerebutse barasizo ndege. iki gikogwa tugifata nk'icyiterabwoba no gushaka kugandagura President Vladimir Putin. Uburusiya bukaba bwaciye bugabisha ko buzokwihora igihe kigeze. Subwa mbere Uburusiya bwagirije Ukraine ibitero bitandukanye. Ivyagirije Uburusiya bwegetse kuri Ukraine kuri no nshuro yamara nivyo vya mbere biremereye kuva bwatangura kugaba ibitero muri Ukraine. Itorokanizo ry'amakuru ya leta mu Burusiya RIA mu mfunyapfunyo rikavuga ko igihe ico gitero coba cagabwe president w'Uburusiya atari kumuhaniwe yari ahari ingoro yiwe yindi iri kure y'umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow.
Diane ntinahazwe na Fidel Niyongabo, murakoze kuri amakuru hirya no hino ku isi. Ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda imvura nyinshi yahitanye abantu barenga 129 mu burengerazuba no mu majyaruguru by'igihugu. Inzego z'ubutabazi zirashakisha abarokotse n'abaheze mu ngo zabo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamaze gusohora itangazo ryihanganisha ababuze ababo biturutse ku myuzure yatejwe n'iyo mvura. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu burengerazuba bw'u Rwanda aravuga ko yabonye amazi y'imyuzure ikomeye atembana amazu akangiza ibikorwa remezo mu gihe bamwe mu baturage bari baheze mu nzu bategereje ubutabazi. Guverineri w'intara w'uburengerazuba François Habitegeko yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ikibanze inzego z'ubuyobozi zitayeho muri iki gihe ari ukugera kuri buri nzu bakarukora baba baherejwemo n'imyuzure. Umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda we Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibikorwa by'ubutabazi byatangiye kandi n'ibikorwa byo gufasha abazahajwe n'imyuzure bikaba bitegurwa. Imvura yateye imyuzure yatangiye kugwa kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba yuzuza uruzi rwa Sebeya, amazi arenze inkombe atangira gushoka mu mihanda no mu ngo z'abaturage nk'uko bitangazwa n'ababibonye. Ikigo gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giherutse gutangaza ko muri uku kwezi kwa gatanu u Rwanda ruzagusha imvura nyinshi. Iyi mvura y'umuhindo kandi yageze no mu gihugu cya Uganda mu karere ka Kisoro gahana imbibe n'u Rwanda, aho yahitanye abaturage 13 nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutabazi za Croix Rouge. Ziravuga ko 5 muri abo barabo mu muryango umwe, ubu zikaba zikomeje gushakisha abandi.
Tukiri kuri iyi nkuru, iyi mvura yangije n'ibintu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime haratubwira uko bimeze.
Muryango wa Manire Emmanuel w'imyaka 43 warugizwe n'abantu 8 ariko umugabo n'abana be batatu bose bishwe n'ibibiza. Hasigaye abantu 4 bo mu muryango we aribo mugore we n'abana batatu gusa nabo kugeza ubu bari muri koma. Umwe baturage bagizwe ingaruka n'ibibiza n'imvura nyinshi baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye uko byatangiye.
Tutekereza kari imvura abantu baraza barakomangatiye mu byuke abapolisi bari kuvuga ngo musohoke mu mazu Sebeya yaje. Tugeze hanze dusanga haruzi turasohoka dusohora ibyo dushoboye ariko ibindi byatembye amazu gasenyutse ramwe mu rukubibona.
Twewe twese saa 11 niho bitugezeho, ubwo twagiye kubona tubona amazi mu nzu garuzuye. Abasore b'ingufu rero nibo baje kutwamutsa badukura mu mazu. Amazu ganje gose garitutse.
Uyu nawe witwa Nyirabihingo Florence wo mu murenge wa Rugerero yibasiwe n'ibibiza bye byangiritse avuga ko bitabarika ntazi uko agiye kubaho.
Ninge biki byangiritse mama ngadusabe
ndi byose byangitse nta kintu nakuyemo inkoko kandi dufite inkoko zigera muri 5000 hantu ku iki gipande haraguye akagari aya mazu yose ari kwiduka nahi hace byose nta kintu na kimwe twakuyemo amasafuriya ibyo kurya imiceri byo usenye kuko hakintu na kimwe twigeze dukuramo kugeza n'ubu amazu yose araritutse ntanzu n'iminsi.
Aba baturage niho bahera basaba ubufasha butandukanye Leta y'u Rwanda.
Turi gusaba Leta kugira ngo idufashe kuko amazu yose yagiye hanze nta kintu dufite twarokoye. Ibyo kurya byose nta gasafuriya nta kantu na kamwe twasigaranye. N'amazu yose ari hanze ubu nta hantu ho kurya hanze nta kintu na kimwe twese twatoye.
Imvura nyinshi yatangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. Guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo, uturere twibasiwe kurusha utundi ni Rubavu, Rutsiro, Nyabihu, Musanze n'ahandi.
Aho byagize ingaruka by'umwihariko ni Rutsiro, Rubavu na Ngororero niho hari abaturage benshi bitabye Imana.
Akarere ka Rubavu gaherere mu burengerazuba bw'u Rwanda niko kibasiwe n'ibiza ku buryo kukabije. Ubwo twahageraga twasanze abaturage bari kurwana no gutabara ubuzima bwabo bava mu mazu yarengewe n'amazi, abandi bavanamo iby'ingenzi nk'ibijyamirwa n'amatungo, abafite amaduka nabo bavanamo ibicuruzwa byabo, televiziyo, intebe zo kwicaraho, imyenda, nibyo wasangaga abaturage bafite barimo guhungisha abashoboye kurokoka iyi myuzure benshi. Twabasanze bagerageza gusohora amazi mu mazu yabo, abandi nabo bagerageza kurokora ibyo bashoboye. Gusa hari n'abandi batari kubasha gusohoka mu mazu kugeza ubu kuko nabo bafite baca. Ku rwego rw'igihugu, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bwijwi rya Amerika ko umubare w'amaze gupfa ugera ku 129, yongeraho ko uyu mubare ushobora kwiyongera. Imihanda imwe n'imwe nayo kugeza ubu iracyafunze nko hoza intara y'Uburengerazuba n'Amajyepfo. Uyu muhanda uva mu karere ka Nyabihu ukagera mu karere ka Muhanga uhuza intara y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru nayo kugeza ubu ntabwo uri nyabagendwa. Mu gisata kimwe cy'umuhanda bigaragara ko ushobora kuza gusenyuka. Uyu muhanda uhuza akarere ka Rubavu na ka Musanze. Mu mezi ane ashize, Minisiteri y'Ubutabazi bwihuse iheruka gutangaza ko abantu 60 bishwe n'ibiza mu Majyaruguru n'Uburengerazuba. Kugeza ubu abategetsi batandukanye bamaze kugera mu karere ka Rubavu ngo hatangwe umurongo w'uko aba baturage bagiye gutabarwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giheruka gutangaza ko mu kwezi kwa gatanu uduce dutandukanye tw'igihugu tuzibasirwa n'imvura nyinshi. Perezida Paul Kagame yihanganishije imiryango yabuze ababo n'abakomerekeye muri ibi biza nk'uko bikubiye mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter usohotse muri iyi minota mike ishize. Yongeyeho ko aba baturage bakomeza gutabarwa n'inzego zibishinzwe, ndetse anashimira abagize uruhare mu gufatanya n'inzego zitandukanye mu itabarwa ryabo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika.
Turacyari kuri iyi nkuru. Imvura nyinshi yibasiye igice kinini cy'uburengerazuba bw'u Rwanda yateje imyuzure imaze guhitana abantu hafi 130. Uretse abapfuye, iyi myuzure yanasenya amazu y'abaturage n'ibikorwa remezo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana na Yvonne Uwamahoro utuye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, atangira amubwira uko ingaruka byateje muri ako gace atuyemo zimeze.
Imvura yarayikwe nyinshi ijoro ryose, nyine mugenzi wa tere y'urugura wuzuye uratembijya mu mago y'abantu n'imvura yaduteye.
Nk'umuntu uhari urabona abantu babyifashemo gute? Ubuyobozi hari icyo bwakoze? Hari abantu bapfuye, bimeze gute?
Ntabwo nicyo mpaka kuva bwacya, urumva rero nta makuru afatika mfite. Ndi umurezi ucyigisha ikigo cy'amashuri abanza cya Kayanza.
Birumvikana ko ubwo niba atari kure y'aho utuye bishobora kuba byahageze. Hari abo ziba bagizweho ingaruka n'iki kibazo?
Ishuri sinigeze ngerayo, ariko nk'abagezweho bambwiye hari abana iwabo hateye imyuzure. Birumvikana ko ntabwo tugeze twiga nyine akazi kahagaze n'iyo myuzure.
Hari nk'ibikorwa remezo byaba byangiritse aho ngaho utuye?
Imihanda yacitse, amazu y'abaturage yasenyutse gutyo.
Aho ku Nyundo utuye ndibwira niba nibuka neza ko ariho hari n'uruganda, hari uruganda rw'icyayi, byo bimeze gute?
Narwo rwuzuye imyuzure maze hazamo injira no mu mashini ahantu hose.
Hari nk'ibintu mwaba mwatangarijwe wenda ko byaba byangiritsemo ku buryo budashobora gukora, cyangwa se niba rushobora gukora rushobora kongera gufungura ryari?
Ntawamenya ari ryari. Ubwo birasaba nyine gukora mwayo mazi bakoza mu mashini bakagira gute bagasana n'andi bakabona kongera gukora.
Uri kubona abantu batuye mu gace utuyemo wenda niba muri basha kuvuga nawe ndaho kuri telefone kuko mutabasha kugenda, uri kubona iki kibazo bakitwayemo gute, bacyakiriye gute?
Ni ibiza kandi byatunguranye, nta kindi wabikoraho nyine n'umushumirwa bakabireba gute.
Hari ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe, hari icyo cyatangaje ku mu minsi iri imbere wenda kuba hari indi mvura nyinshi yiteguye kugwa, hari icyo mwaba mwatangarijwe?
Ntabwo nabashije kumva amakuru kuko natwe dutuye ibyondo byagiye mu nzu tuciriwe dukoropa nyine dutinyura gusa. Ntabwo nigeze numva amakuru ngo numve icyo batangaje. Benshi bari batangaje ko mwagiye kugwa imvura nyinshi mu minsi ingahe itanu iri imbere hari, cyangwa ariho yahise itangira kugwa nijoro.
Hari nk'ikindi kintu wumva ushaka kuvuga ku biri kubera aho ngaho?
Nta kindi rwose, uretse tubafumiye nyine kubera izo mvura, ubundi tugasaba Imana kugira ngo idufashe bihagarare rwose.
Yvonne Uwamahoro, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
barakoze bagenzi bacu kuri izo nkuru zirambuye kubijyanye n'imyuzure yibasiye ibice bimwe by'u Rwanda. Mu Burundi, urukiko rw'ubujurire hejo kwa kabiri rwagumishijeho igihano cyo gufungwa imyaka 10 ku munyamakuru Floriane Irangabiye. Eroje wirika neza hukorera i Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu Burundi, umucamanza w'inyungururizo yagumijeho igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 cyari cyakiriye umenyesha makuru umurundi kazi Floriane Irangabiye mu ntango z'umwaka. Ningingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya mukaza hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kabiri mu gatondo. Umwe mu muryango wiwe yabwijwe ijya Amerika ku rubanza rwaciwe na sentare y'inyungururizo barumenye kuri uyu wa kabiri ku muhingamo, ariko nta kindi kintu kinini yashimye kongera ko twacitse intege ntitubone icyo gukora, niko yabwijwe ijya Amerika. Floriane Irangabiye namwunganira mu mategeko bari bunguruje nyuma y'ingingo y'umucamanza wa mbere yari yamuhanishije umunyororo w'imyaka 10. Uwo mukenyezi yakorera iradiyo yitwa Igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani mu 2022 yavuye mu gihugu cy'u Rwanda, niho yaba haraheze imyaka 12. Yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta. Ishyirahamwe CPJA rihanira ubwigenge bw'amenyeshamakuru rifise icyicaro muri Amerika rivuga ko iyi ngingo ari agatera soni. Muzaki Momo ariserukira mu karere ka Afurika y'umunsi ya Sahara, uku niko yabyiganijwe ijya Amerika: iyi ni ingingo y'agatera soni ishyitse umunsi umwe imbere y'umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bw'itangazamakuru, aho abanyamakuru bibuka umwuga wabo n'ibibazo byabo. Itwibutsa ingorane abanyamakuru b'Abarundi bacamwo. Momo yibutsa ko kuva Floriane Irangabiye yafatwa habonetse utunenge twinshi. Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza, twovyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa. Uwo muvyeyi w'abana babiri abashingwa manza biwe hamwe n'amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu arimwo Human Rights Watch na Amnesty International basavye ubutungane kumurekura, bavuga ko ata kintu na kimwe kibi yigeze akora, ahubwo yakoze iby'amategeko amwemerera nk'umenyesha makuru mu guha ijambo impande zose no mu kuvuga icyo yibaza ku bibazo biri mu gihugu mbere n'umukuru w'igihugu asanzwe yidogera. Mu mategeko y'u Burundi, Floriane Irangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa. Ayo n'ukunguruza muri sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Kugera ubu niwe menyeshamakuru wenyine ari mu ibohero mu Burundi. Ijwi rya Amerika ryamenye kandi kuwahoze yari umenyeshamakuru wa radio RPA ikorera mu buhungiro Olivier Bugagene yafashwe mu ndwi iheze ku munsi wa kane n'igendereza ry'u Burundi. Kugeza ubu afungiwe mu gashoboka k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi. Abo umuryango wiwe batwemereye ko batarashobora kubonana nawe, ariko ko bamaze kwitura mu rw'igihugu jejwe agateka akazina muntu kandi ukaba warabemereye kugiye gukurikirana iki kibazo. Gusa abo muri CNDH ntibari hafi kugira ngo babwire ijwi rya Amerika uko ibintu byifashe. Ibi byaha Floriane Irangabiye yakurikiranwa ko bisusa n'ibyo amenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cy'igenga iwacu bari bagirijwe mu mwaka w'2019 igihe bafatirwa mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bagiye gukora amakuru ku murwi w'abaroberi bari bateye igihugu bavuye mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Abo bari bafashwe kuwa 2022 ukwezi kw'icumi uwo mwaka, bahavuye bagirijwe rwa kigongwe na president Ndayishimiye kuwa 2023 ukwezi kwa 12 mu 2020 nyuma y'umwaka urenga bafunzwe, maze kuwa 2024 buca haba Noheli baraheza bararekurwa. Ariko bose uko ari bane bari jihadabu y'ikivunga bari basabwe ringana n'amadolari ya 530 y'amanyamerika. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza, urakoze. Tukiri mu Burundi tubabwira ariko ko itariki ya gatatu ya buri kwezi kwa gatanu hari umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Aho mu Burundi abanyamakuru bafite ikibazo cyo kugera ku bakagombye kuyabaha, bamwe bakorera mu bwoba. Ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zawe mu Burundi. Turayigezwaho na Desire Hatungimana akorera i Kigali mu Rwanda.
Ubwigenge bw'amenyeshamakuru buracari agahaze mu Burundi. Mu mwaka wa 2020 Uburundi bwari mu kibanza cy'ijana 160 ku bihugu 180 mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Mu mwaka uheze wa 2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 47 buzi inyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 23 Congo iranira intwaro rusangi mu kijana 2025 Uganda ikijana 32 na y'u Rwanda rukaza mu kijana 36 mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu guhahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru hari mu gasho umenyesha makuru umwe uretse ivyo nta gateka kumenyesha makuru kahungabanijwe mu mwaka wa 2022 ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota bayumviriza ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga atakinini babungura ku ruhande rumwe abamenyesha makuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015 ico gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika 70 barahunga igihugu amaradio RP ya Honesance isanganiro bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayandarugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza BBC yabongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora ubikaba yarasubiye kwemererwa gukora yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biruko urongoye ishyirahamwe ry'amaradio mu Burundi hari ubuntu Onesime arashima ko hari bimenyesha makuru vyari vyarugawe vyuguruwe inyoma y'ibiganiro vyabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ivyandikwa mu bimenyesha makuru CNC Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru wacu ati abamenyesha makuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nkuko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru saba amenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga makuru nabo nyene nuko Leandre Sikoba yavuga agira ati ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba nashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru ivyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazo yazi Sylvain Ntakaruta Imana arongoye radio televiziyo isanganiro ati aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza
umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje wozohava uca uhungabana hanyuma rero iyo nkuru kabangira kuyikorerako
ku kibazo c'amasoko adatanga makuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko ngirango usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata babasanzwe barimwo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru bafise canke bavuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza hakaba rero nabandi badatanga makuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ivyo ari byiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga
Serge Nibizi umumenyesha makuru nawe aremeza ko atamenyesha makuru ategwa igitsure nabo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya
kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntishobora kuvugwa kandi atamuntu numwe yabateye igitsure cyangwa atamuntu numwe yabuje gukora ico kintu
umuhinga ntahejeha yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka yarabonye ko haragahaze inzitizi ya mbere no kwimana makuru ntahejeha arati
hari umwe n'ababahari rero abantu babaherekeza ngo bajye kuberekaho baronde ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akorana na musitaneri cyangwa na guverinere yari afise ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kukivuga yagiye ati mbega ninabivuga simpabagira ingorane
hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga amakuru kugira ico kibazo kive mu nzira
koshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenye yuko umumenyesha makuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bw'ukumenyesha amakuru
nayo ntahe Gerard avunda akagohe amasoko y'amakuru kwimba amakuru umenyesha makuru ni ukuyimba abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye
Radio Ijwi rya Amerika harakoze Desire Hatungimana kuri inkuru mu gihe rero hisi yose hizihiza umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru. Bwana Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, aratangaza ko itangazamakuru ryibasiwe mu mfuruka zose z'isi. Bwana Guterres agasaba ibihugu byose kureka kwibasira ukuri n'abagutangaza. Ni mu gihe mu mwaka ushize wa 2022 impfu z'abakora mu itangazamakuru ziyongereyeho 50%. Temistokere Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Umunyamabanga mukuru wa ONU yisuba ubwiyongere bw'icwa ry'abakora itangazamakuru ibintu bikabije. Ashimangira ko ubwisanzure bw'itangazamakuru ari umusingi w'ubutabera na demokarasi kandi bwibasiwe. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press bibitangaza, nibura abakora itangazamakuru 67 ku isi barishwe mu 2022. Byongeye kandi ONU itangaza ko imiyoboro ya interineti n'imbuga nkoranyambaga byorohereje abaheza nguni gukwirakwiza inkuru z'impuha no kwibasira abanyamakuru. Mu butumwa bwa video bugenewe kwizihiza ku nshuro ya 30 uyu munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru, Bwana Antonio Guterres yagize ati: "Ukuri kugarijwe n'ikinyoma ndetse n'imvugo zibiba urwango bigamije guteza urujijo hagati y'inkuru z'ukuri n'impimbano, hagati ya siyansi n'ubugambanyi." Bwana Guterres akavuga ko isenyuka ry'urwego rw'itangazamakuru ryateje ifunga rya bimwe mu binyamakuru by'imbere mu bihugu ndetse n'ukwihuriza kw'ibitangazamakuru mu maboko ya bake. Ibyo abona ko bibangamiye ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ikindi kibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru umunyamabanga mukuru wa ONU yagarutseho ni amategeko mashya yashyizweho na za leta z'ibihugu muri uyu mwaka ushize. Ayarimo nk'itegeko Burusiya bwashyizeho mu 2022 rivuga ko buri wese utangaje amakuru ku gisirikare cy'igihugu leta ibona nk'ikinyoma ashobora gufungwa imyaka igera kuri 15. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, Uburusiya bwafunze Ivan Gershkovich, umunyamakuru w'ikinyamakuru Wall Street Journal, bumushinja ibirego ubutasi icyo kinyamakuru gihakana. Ubutegetsi bwa Perezida Biden bwatangaje ko Bwana Gershkovich afunzwe binyuranyije n'amategeko kandi burimo gukora ibishoboka ngo arekurwe. Mu butumwa bwe, umunyamabanga mukuru wa ONU yanenze yivuye inyuma kwibasira abakora itangazamakuru haba kuri murandasi n'ahandi. Avuga ko guhohotera abanyamakuru, kubatera ubwoba no kubafunga byahindutse ibikorwa bihoraho. Yongeyeho ko hafi 3/4 by'abanyamakuru b'abagore bakorewe ibikorwa by'urugomo kuri interineti, naho 1/4 bo bahutajwe mu buryo bwo ku mubiri. Mu kwa 12 1993 nibwo inteko rusange ya ONU yemeje tariki ya 3 y'ukwezi kwa 5 umunsi ngaruka mwaka wizihizwaho ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nyuma y'imyaka 30 ishize uyu munsi wizihizwa, Bwana Guterres akavuga ko isi yose igomba kwishyira hamwe mu guhagarika iterabwoba, ibitero n'ifungwa ry'abanyamakuru bazizwa gukora akazi kabo ndetse no mu guhagarika ibinyoma n'impuha. Ati: "Mu gihe abanyamakuru bahagurukiye gutangaza ukuri, isi yose igomba kwifatanya nabo." Naho Madamu Audrey Azoulay, umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, ari naryo ritegura ibikorwa byo kwizihiza uyu munsi, yavuze ko igihe cy'ikoranabuhanga cyahinduye Burundi imiterere y'uko amakuru atangazwa. Madamu Azoulay avuga ko nubwo imiyoboro y'ikoranabuhanga yatanze uburyo bushya bwo gutangaza amakuru, ariko kandi yanahindutse igitaka kirumbuka ku babiba impuha, imvugo z'urwango n'ibitekerezo by'ubugambanyi. Uyu muyobozi mukuru wa UNESCO yatanze umuburo agira ati: "Twisanze mu mayira abiri mashya. Inzira turimo ubu iratuvana mu kujya impaka zishingiye ku kuri, ituganisha mu buheza nguni bukabije. Indi nzira niyo tugomba gutekerereza hamwe kugira ngo amakuru akomeze kuba ikintu cy'inyungu rusange kigera kuri bose." Madamu Azoulay yavuze kandi ko mu 2021 UNESCO yatangije integanyanyigisho y'icyitegererezo ku barimu mu bijyanye n'ubumenyi ku itangazamakuru, hagamijwe guteza imbere imitekerereze ishingiye ku gusesengura mu gihe abantu bagera ku makuru y'izisoko nshya. Ati: "Bitewe n'uko ubucuruzi bw'imiyoboro y'ikoranabuhanga bushingiye ku mubare w'inshuro isurwa, urasanga kenshi bene iyi miyoboro irimo gushyira imbere gukabiriza ibintu yirengagiza ukuri." Umuyobozi mukuru wa UNESCO akavuga ko ariyo mpamvu mu kwa kabiri k'uyu mwaka iri shami rya ONU ryateguye inama mpuzamahanga yigaga ku buryo bwo gukemura iki kibazo, yitabiriwe n'abagera ku 400. Iri shami rya ONU rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco kandi rivuga ko ririmo gukora ibishoboka ngo risohore urutonde rw'imirongo ngenderwaho mu kugenzura no guhitamo amakuru yo kuri murandasi ruzatangazwa mu mpera z'uyu mwaka.
Temistokere Mutijima, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Nchuti z'Ijwi ry'Amerika, aha ni naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira cyane kwa mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na PJ afatanije na Nadia Taha. kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.